Isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.
Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio Isanganiro. Nongera ndabifuriza kugira pasika nziza kuri mwebwe mwese muyemera kaze mu kiganiro isobanuro y'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro isobanuro y'ijambo ry'Imana cuno munsi tuje kurabira hamwe ibijanye n'umunsi mukuru wa Pasika, umwe mu minsi mikuru y'Imana uhimbazwa mu madini atandukanye, naho uyo munsi udahimbazwa kumwe mu madini yose. Bega umunsi mukuru wa Pasika usigura iki? Mu madini amwamwe uwo munsi mukuru bawuhimbaza gute? Uwo munsi mukuru wa Pasika woba utandukaniye he na Pasika y'Abayahudi? Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye gucagira no hino muri kino kiganiro mwateguriwe na Jeridi Agahimbare sangwa ikadze.
Ya muntu utumviriye isanganiro urahombye, urasizwe n'amajambere n'ukuri.
Mu gutangura kino kiganiro, Patiri Paul Butoyi ajejwe ubutumwa nkomeza kwemera na liturujiya muri diyosezi ya Bujumbura avuga ko umunsi mukuru wa Pasika usigura izukagiye Yezu Kristu ava mu bapfuye akisubiza muzima. Avuga kandi ko ku Bakristu ubafitiye akamaro kuko ngo ni intsinzi. Uwo munsi mukuru kandi ngutanga umwizero ko umuntu adapfa ngo agirire.
Umunsi mukuru wa Pasika cyane cyane ku Bakristu ni kuvuga izuka ry'umukama wacu Yezu Kristu. Yezu Kristu yapfuye abantu barurera kwa gatanu mweranda agahambwa yarazutse. Nicyo rero duhimbaza ryo zuka rya Yezu Kristu uva mu bapfuye akisubiza muzima kugira ngo twugururire ibirimba by'ijuru, yongereye kane ko yatsinze urupfu, yatsinze inabi, kandi ko uwo yari wari yapfuye ari umwana w'Imana. Nicyo rero no munsi mukuru w'izuka duhimbaza ku Pasika, kandi no munsi mukuru wa mbere ku Bakristo.
Ku Bakristo nyene umunsi mukuru ubafitiye akamara kahe?
Umunsi mukuru ni umunsi mukuru wa mbere kuko ni umunsi w'ugucungurwa, ni umunsi wo kubohoka ko Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo adukize ibicumuro, hanyuma arazuka kugira ngo atwugururire ibirimba by'ijuru. None izuka ku Mukristo ni intsinzi, intsinzi y'ubuzima ku rupfu, kandi Pasika itwugururira bwa buzima bw'imyaka yose, kandi bikaduha umwizero yuko umuntu atabayeho ngo azimangane, ariko yabayeho kugira ngo azokwinjira mu bwami bw'ijuru mu buzima bw'imyaka yose, yemeye gukurikira Yezu Kristu yapfuye akazuka.
Muvuga utumwa mu idini rya Islam Asanta Kirutimana avuga ko ijambo Pasika ritazwi muri iryo dini, ariko icyo bazi mu idini rya Islam kuba gisobanura mu rurimi rw'Icyarabu aricyo Ashura. Asanta Kirutimana aratubwira insiguro y'uwo munsi.
Iyo mvugo Pasika mu bw'Islamu ntayiriyo kubera ko kumbure ishobora kuba atari na gwa rurimi abavugishwa n'Imana bavuga ba Mose, ariko rurimi rw'Ikiaramu. Rero muri iyo mvugo icyitwa Pasika mu bw'Islamu ntacyo tuzi, mugabo iyo turavye kahise tukaraba n'ibyo nyene by'ababyita Pasika mu bitabo nk'ibya Bibiliya, turabona ko icyo bavyitira uko Pasika twebwe natwe turakizi, mugabo tukakimenya mu yindi mvugo mu rurimi bonyene bajya b'Isirayeli bakoresha muri kijya gihe. Twebwe rero tukaba tucita Ashura. Ashura ni ukuvuga ngo ni umunsi mukuru ugira w'itariki ya cumi y'ukwezi kwa mbere. Turabona ko rero icyo cyitwa Pasika twe turagifise, mugabo tukifise mu rundi rurimi mu yindi mvugo. Yego,
urafuze ko mubisobanura mu rundi rurimi, mwugo rurimi mucamo bisobanura gute?
Zina ry'uyu munsi y'icyo kintu cyitwa Pasika ryari rizwi mu rurimi rw'Ikiaramu n'ururimi rw'Icyarabu, kuko nindimi zakoreshejwe muri kajya karere abavugishwa n'Imana bari barimo kandi zavuga kumwe. Rero gusa umuntu twovuga dutimbega uwo munsi usobanura iki? Uwo munsi ubwa mbere hoho turazi yuko abisirayeli bari inyagano mu gihugu cya Egiputa bakamarayo imyaka myinshi cyane gose. Mugabo rero harageze igihe uhoraho Imana rugira byose ashaka kubakura muri muri kariya kangaratete ko kwa Farao kugira ngo abagarukane mu gihugu yari yarasezeraniye basogukuruza babo ba Abrahamu ba Isaka ba Yakobo kwazokibaha bakacegukira bakakibamwo. Icyo naje kikaba ari igihugu cyitwa Sham na karere kitwa Sham uno munsi kagaragara mu gihugu cya Siria. Rero harageze igihe Imana irungika umwe mu bana b'uwo muryango nyine w'Abisirayeli bari muri Egiputa ariwe Mose imuhana muri munawe Aroni kirango bashobore kugondoza Farao arekure Abisirayeli. Ibyo rero byarakozwe hamwe n'ibitangaro byinshi byabaye inkomezi nyinshi z'uhoraho zaragaragaye hariya gushikana uhoraho arakira Farao ateza ibyago bikomakomeye kucago kigira 10. Rero aho tunabisanga no muri iki gitabo nyene cha Bibiliya urabye nkahajya muri mu gitabo cyo kuvayo 12 uhereye ku murongo wa mbere yuko Imana yabariye Mose na Aroni ati uku kwezi kuze kubabere ukwezi kw'imfura no kuvuga ngo ikiranga minsi cy'Abisirayeli cyatanguye kuri uwo munsi maze rero Imana irababwira iti ku munsi ubwira 10 wa kuno kwezi muze mwitoranirize umwagazi w'intama mubage hanyuma murindire ku munsi ubwira 14 muze mubage hanyuma mufate amaraso y'uwo mwagazi muyacucagire ku miryango yanyu no kubishima ryango kuko muri iyo joro y'umunsi ugira 14 jewe uhoraho ndarengana kugira ngo nshobore gutikiza abana b'imfura ba Farao bo mu muryango wa Farao canke bo muri Egiputa n'iby'imfura byose byo muri ico gihugu mugabo ubutikiza niya zarashika ku miryango akabona hari kwa maraso acatahura neza ko ari miryango y'Abisirayeli kugira ngo ntabateze icago na kimwe. Rero uwo munsi muri ugo rukurikane rwose akaba ariho Imana yashoboye kubigenza uko maze Farao aragondozwa arekura Abisirayeli kugira ngo Musa ashobore kubambukana cha kiyaga gitukura abatwara bagana akarere Imana yari yabaraganiye. Rero uwo munsi ni wo munsi witwa Ashura, umunsi Imana yakijije Abisirayeli, yakijije Mose na Abisirayeli, Imana ikabakura mu minwe ya Farao no kubambukana rujya ruzi rutukura. Uwo munsi ni wo munsi witwa Ashura iwacu twebwe mu Bwisilamu, nubwo ngo itariki 10 y'ukwezi kwa mbere ukaba ari nawo munsi mukuru nkuko byabandanije kuba itegeko ry'Imana no muri izi nyandiko Imana ibabwira iti uwo munsi muze mugire mukuru kandi wame ari mukuru mu gihe cy'urubyaro rwanyu rwose uze ube umunsi mukuru w'intahava mu biringo byose bizokurikira.
Pastor Eric Steven arangurira ubutumwa mu ishengero Adventiste 17e jour avuga ko mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ngo barahimbaza umunsi mukuru wa Pasika mu kozanya ibirenge no mu gusangira umukate nka kubwira Yezu Kristu yabikoze, ariko bakabikora buri mezi atatu uko arangiye.
Tuwihimbaza mu buryo bwacu nk'Abadventiste, ni ukuvuga ngo twebwe ntiturindira ngo umwaka urinde ugere ku gihe runaka. Uko amezi atatu aheze, uko ikiringo runaka giheze, turakorana tukozanya ibirenge nk'uko yogeje ibirenge abigishwa biwe, tugasangira wa mutsima na ya divayi canke umuvinyu utambiye ugereranye amaraso ya Yesu, hanyuma rero tukagaruka kugutahuza abantu ico kintu no kugira ngo umuntu wese atahure Pasika ngo ibere mu bugingo bwiwe hanyuma abicare mu gishasha nk'uko Imana ibigomba.
Asanta kirutse Imana umuvuga w'utumwa mu idini rya Islam avuga ko Pasika y'Abayahudi ariyo nyene yo kujabuka kw'Abanyisirayeli. Yezu ngo yarahimbaje kandi iyo Pasika y'Abayahudi.
Mu bisanzwe Pasika y'Abayahudi niyo yiyo Pasika nyene yo kujabuka y'Abisirayeli. Iyo niyo Pasika yari sanzwe iriho kuva na kera narindi, niyo yitwa uno munsi Pasika y'Abayahudi. Kuko ugiye kuraba usanga ko n'umuvugishwa w'Imana Yesu mu buzima bwiwe iyo Pasika yarashoboye kuyine na haza incuro 33. Yani na haje incuro 30 atarahabwa ubutumwa, yongera ayine na haza incuro 3 amaze guhabwa ubutumwa no gutangura kwigisha abantu. Rero nibimenyetso urabye nkahajya muri Matayo ukaraba Matayo 26 kuyungane rya 17 abigishwa biwe baza kuri Yesu bati mbega tugire gute tukuronderere hehe ushobora gusangira natwe ibya Pasika. Hanyuma rero ugiye kuraba kuri 24 Yesu yicarana nabo kugira ngo ashobore gusangira nabo ibya Pasika uhereye kuri 21 Matayo. Mugabo kandi urabye nkahajya muri Luka 22:14 naho nyene inyandiko zirerekana neza yuko Yesu yasangiye nabigishwa bibo bya pasika mbere aravuga ati ati bugorovye Yesu yicarana nabo arababwira ati ukwipfuza nipfuje cyane ugusangira namwe by'i pasika ntarababazwa ariko kandi urabyo nk'aya muri Yohana 11 ku murongo wa 55 haravuga ati pasika y'abayahudi yari yegereje abantu bose baritora baduga Yerusalemu kubwo kwihumanura urumva rero ko ikintu kitwa pasika y'abayahudi cyariho kandi nico cico twebwe wanashaka tunatahura ko ariyo pasika kuko na Yesu bwiwe yarayi nina haje mu buzima bwe bwose yabayeho ku isi bw'imyaka 33
Patiri Paul Butoyi avuga ko pasika ya Yesu Kristo rero iratandukanye na pasika y'abayahudi kuba yahudi ngo ni pasika yo kuva mu buja bwa Misiri bakaba abitegembe pasika y'abayahudi rero kuyategura pasika ya Yesu Kristo ariyo pasika y'izuka
ego pasika y'abayahudi ayitandukanye ni pasika y'abakristo kuba yahudi ipasika yabo kwari ukwibuka igihe imana yakura abanyisrael mu buja bwa Misiri ikoresheje ibitangaza byinshi kwibuka n'igihe imbere yuko bava mu Misiri umarayika w'umukama yaciyeho abanya Israeli bari hanyuma bagakira kubera amaraso y'umwagazi bari basize ku ishimajyango ry'inzu zabo hanyuma mu Misiri imfura z'abantu n'ibikoko bariko baratikira none rero abayahudi kuri bo rero pasika ni uwo munsi w'ibohorwa uwo munsi wo kuvanwa mu buja bwa Misiri bakaba abidegenvya bagengwa n'amabwirizwa n'amategeko y'Imana kuko bagiraniye isezerano nabo ariko rero uwo munsi w'abayahudi yo pasika y'abayahudi yari integuro ya pasika y'abakristo kuko aba yego niko abanyisraeli bavuye mu buja bwa Misiri mugabuje ubwo buja bwa Misiri bwategura cyane cyane bwa buja bukuru ubuja bw'igicumuro Yesu Kristo yaje kudukuramwo mu kubabara gupfa no mukuzuka
aho bahariho isano riri hagati y'iyo pasika y'abayahudi na pasika duhimbaza no munsi ya Yesu Kristo
yego kuko murabona ibiri mu mugozure mu mitavu y'Iranda ibi ni numugambi w'Imana umugambi w'Imana rero afise integuro yawo none rero isano nuko iyo pasika y'abayahudi yategura ipasika yukuri ya Yesu Kristo kuna Yesu Kristo nawe nyine hagize avati narifuje gusangira namwe ipasika kuko yazi ko niko karyo kuri we ko kwiheko twihereza mu kudufira ku musaraba kugira ngo dukire bwa buja bw'igicumuro hanyuma dushobore kugenda tugana bwa buzima bw'imyaka yose abayahudi bakije ubuja bw'igicumuro nako bwo mu Misiri hanyuma Imana ibemereye igihugu cy'isezerano natwe rero Imana yatugije ubuja bw'igicumuro hanyuma twemerera ijuru none rero hari isano ni uko ari integuro ya pasika y'umukama hanyuma aho bihuriye no kubohorwa kuvanwa mu buja abayahudi kuva mu buja bwa Misiri natwe abakristo kuvanwa mu buja bw'igicumuro kuko nico cyasanye Yesu Kristo yahudi nabo bari bagiye ngo bitegure kwakira uwo mukiza wa mwagazi w'Imana ukuri icumuro y'isi uwo mwagazi nawo wabuwe ni pasika y'abayahudi akujya umwagazi wa pasika twabizikanye kwa kane mu Iranda ngisomwa ca mbere aho baje umwagazi kuri aba bandanye rugendo rwabo bava mu Misiri kandi amaraso nayo y'umwagazi akabakingira ugutikira bagaheza bagakira bakaca bagenda rero bishongora mu kanyamuneza bagana igihugu cy'isezerano
Pasteur Eric Steven Sengiyumva arangurira ubutumwa mu ishengero ry'abadivantiste b'umusindwi avuga ko pasika y'iki gihe insiguro yayo tuyisanga muri Yesu Kristo nk'uko Paulo Mwiranda yabyandikiye Abanyakorosi
Paulo ariko arandika mu Bikorosa igice cya mbere umurongo wa 17 yavuze ngo ibyo byose no kuvuga ngo ibyo byakogwa mu isezerano rya kera byari gitutu cy'ibyari birariye kuzoza umutumbu bwawo ni wa Kristo no kuvuga rero tugerageje kugira ngo turondere insiguro uyu munsi tuyisanga muri Kristo nukuvuga arimboga zirura zitwibutsa Egiputa yicaha zitwibutsa umwanya twamaze mu nzira zikibi tutaramenya Imana hanyuma rero tumaze kumenya Imana bikatubwira ngo twikosore kuko urumva mu caha nta mugisha urimo nta munezero urimo nizo mboga zirura bahamya ikindi kigira kabiri umutsima wagereranya umubiri wa Kristo uzodutanga gutagira icaha kandi ni nawo mubiri wiwe nukuvuga na maraso n'umubiri byose biteranye n'amazi nivyo byabereye ku musaraba uravye bamucumise hasesetse amaraso n'amazi kandi jambo ry'Imana ryavuga ko ayo maraso yari guseseka mugabo umubiri wiwe ntuvunike igufa giwe ntirivunike uretse gutonagugwa umubiri igufa ntijyabwizwa kuvunika kuko Yesu yaravuze ngo mu gitabo cha Yohani gice cha gatandatu yerekana ko ari we mutsima rwango igihe cyose twumvise ijambo ry'Imana tukagemera tukariha umwanya ngo riduhindure kuko niko ku murongo wa 63 wabivuga amajambo mbabwira ni mwemu n'ubugingo rwango wa mutsima rero kujya na ya maraso ariyo Kristo kuyanywa bisobanura ngo kwemera ijambo ry'Imana rikaguhingura kuko Paulo yaratevye aravuga mu cyete cya mbere yandikiye abikorinto gice cya 5 murongo w'8 ngo duhebe wa mwambiro wa kera ngo kuko Yesu Kristo ari we pasika yacu muyandi majambo tugiye kurondera pasika ni Yesu Kristo uwo byerekana ninde ni Kristo hanyuma kandi itandukaniro gusa ku magenekerezo uyu munsi pasika ihimbarizwa ko tuvuge mu isi yose barashinze amagenekerezo batisunze bibiliya uwogenda kuraba ku kirangamisi cy'abaheburayo akarabana n'uyu munsi iminsi abana b'abantu uyu munsi tuyihimbariza ko ntabwo ayo magenekerezo mu by'ukuri ahura n'amagenekerezo avugwa muri bibiliya twisunze kirangamisi
Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.
Turi mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana tuko turabira hamwe uguhimbaza umunsi mukuru wa Pasika insobanuro yawo nuko bamwe nabandi bawuhimbaza amadini atandukanye hamwe n'isano cyangwa itandukaniro bifitaniye na Pasika y'Abayahudi. Patri Paul Butoyi avuga ko rero mu guhimbaza Pasika umukristo imukomeza mu kwemera maze ineza ikigaragaza inabi nayo igatsindwa.
Ku mukristo ubwa mbere Pasika nuko imuha gushinga kwemera gose Yesu Kristo kwariwe mana kwari umukama kwari umukiza kandi uwo Yesu Kristo tumwemeye ni kwagukira kwacu hanyuma umukristo rero agaheza agahimbaza yo pasika muri ko kwemera yongera kandi akora ineza kuko zuguhimbaza gusa amajambo ariko cyane cyane ni gukora ineza mu buzima bwe ngo insinzi y'ineza yigaragaze nayo inabi itsindwe mu buzima bwo mu Kristo cabe kinyoma gitsindwe kwa bugwankurutsindwe amacakubiri yafatiye ku bintu byinshi eka isharinzigo eka icitwa igicumuro umukristo agitsinde kumwe na Kristo kuko pasika nuko kuva mu rupfu tukaja mu buzima kuva mu nabi tukaja mu neza none tukuyihimbaza nuko rero gukora ineza kubera ko twemera Yesu Kristo yapfuye akazuka yerekanye ko yatsinze igicumuro agatsinda shetani agatsinda nabi ngo natwe rero kumwe nawe dushobore gutsinda muri twebwe naho tuba dukorera kancanke tugendera inabi yose kugira ngo dukore neza twerekana ko dutangaza ko ineza urukundo ari byo bifise ijambo rya nyuma kuko Yesu yarapfuye razo
asanta kiruta imana umuvuga w'utumwa mu idini rya Islam avuga ko iyo pasika rero y'Abayahudi ari nayo bahimbaza mu idini rya Islam ngo irafise ikibibutsa
rero uno munsi uratwibutsa ibintu bikomeye cyane gose cyane cyane uno munsi utwibutsa yuko ngaha kuri ino si hagiye harabaho abantu bingare abantu bigize bitandara cyane gose aribo ba farao n'ingabo ziwe nabandi mugabo kandi igihe cyose hagiye harabaho abantu bigira ingare ngaha kuri ino si uyu munsi kandi wa Ashura utwibutsa yuko uhoraho Imana rugira byose ntabwo yagiye arihanganira abantu nkabo uhoraho yagiye arabateza ibyago n'ibihano n'iki bintu nk'ibyo uravye bijya bintu byashikiye farao ingene uhoraho Allah yamushoboye kumusomesha nturi mu kiyaga ubira bica bitwibutsa yuko umuntu wese yigira akagara maruganda ngaha kuri nosi naho yoba aratevye iminsi ibiri abona ko yorohewe mugabo amenye ko ejo aho bukera uhora imana rugira byose azomucakira mu kanigo nkuko uhoraho yashobye gucakira farao n'ingabo ziwe ibire ni ibintu bikomeye cyane gose uhoraho imana rugira byose kuri ibi yaravuze mu gitabo cyeranda ati wajawazna bibani israila albahar fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu alghark qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin uhoraho aravuga ati mu byo yahishuriye muhammadi arambwira ati kandi twarashoboye kwambukana abisirayeli cha kiyaga gitukura maze dukomantaza umutima wa farao n'ingabo ziwe bakurikira abisirayeli kugira ngo babahonye kugwanko no kugwa kagagazo atari kwa Israeli barambutse maze farao nawe n'ingabo ziwe basomanturi muri cha kiyaga farao ariko arasomanturi aravuga ati kuvuno munsi nanje ndizeye ko atayindi imana iriho ikwiye gusengwa atari uhoraho Allah kandi ya yindi yamana abisirayeli be bizeye kandi najewe ndabaye umwicisha bugufi ndabaye umwisilamu kuva uno munsi urabona ko iri jambo riratwereka ko ukwigarura imbere y'uhoraho birafise umwanya bishobora kuba bitagikora Farao yaragize akagagazo mugabo arananirwa kwigarura hamwe n'inyigisho n'ibitangaro byose yabonye byakozwe na Mose mugabo ku munota wa nyuma amaze gusoma nturi abona ko atacamwagiye atahanda ari buje acatangura kwihana ngo nanje ndemeye kuba umugamburukira mana ndemeye kuba umwisilamu mugabo imana ntiyayibumukundiye rero mu bintu twiga ngaha kandi uno munsi twibutsa utwibutsa kwigarura hakiri kare umuntu gukoresha akanya afise kubwo kwirimbura no kwigarura hakiri kare ntarindire umunsi umutima we uzo buri kuramurandukamwe ugeze mu minimini z'ibitugu ngo abari hatangura kuvuga ati bure nanje ndemeye kuba umuntu w'umugororotsi imana hamwe wonsubiza kwisika oya umuntu nturindire hiyo kuko hiyo umwanyu bawo ararenganye ntiba bicemewe kuko imana yacibwira farao iti al'ana waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidina uhoraho yacibwira farao ati yewe farao ubu ku munota wa nyuma niho wibutse gusaba imbabazi no kuba umuyoboke w'Imana kandi waramaze gukora ubwononyi bukomeye cyane gose Imana rero yaramwankiye ariko Imana ikirangiza ivuga iti faliyo manunajika bibadani kalitakuna liman khalfaka aya wa inna kathira minan nasi an ayatina laghafilun uhoraho yaciye amubwira ati yewe farao uno munsi urapfa nta gasivya mugabo ikintu kimwe je uhoraho nzokora umubiri wawe nzowubungabunga ntuzobora uzoguma ari muzima uzoguma ikiziga cawe ntikizobora kugira ngo nabazoza mu nyuma zawe bose gushika ku mpera y'isi baze baronke icitegererezo baronke icigwa kuri wewe wigize imana ku isi yuko umunyenkomezi kukurusha uhoraho wo mwijuru yashobye kugufata mu kanigo aragucecekesha rero no kuvuga ngo kandi uno munsi uratwibutsa kino kintu gihambaye cyane gose cabaye ni gitangaro cagaragaye cagiye kumenyekana ku isi mu kinjana cindwi mvugishwa n'Imana Muhammad ariko arahishurirwa mugabo kandi abadagi mu kinjana cha 17 niho bagiye gutora ubwato basanzemwo uyu farao nibimenyetso bijya abanyegiputa bambara maze bagize barabaririkiza bararondera amadokima dokima miwe ikibukirizo cy'uno muntu yoba kiri muzima babona ko umubiri wiwe utabora niho bagiye kuraba rero abanyamisiri barabwira bati cutwe turakizi uhoraho yarakivuze mu gitabo cya Qur'an uyo ni farao imana yasezeranije ko izobungabunga ikiziga ciwe ntikibore ubu rero tuvugana uno munsi ikiziga cya farao nk'umuntu apfuye hijya yejo kiri muri mise vivant iyo muri yikairo muri misiri kandi abantu baragenda kukiraba imana yabigize uko kugira ngo yereke abisi bazoza mu nyuma ya farao yuko uhoraho ntananigwa kandi uhoraho ntiyifatirwa mu gahanga ategetse bisabwa ko agamburukirwa nico gituma rero uyu munsi kwibutsa bino bintu byose kugira ngo dushobore kuba abaciye bugufi imbere y'Uhoraho Imana rugira byose
Pasteur Eric Steven Sengiyumva arangurira ubutumwa mu ishengero ry'abadivantiste b'umusi w'indwi anura abantu guheba imigenzo mibi bakagendera mu mabwirizwa y'Imana
impanuro notanga nuko Imana ibwira abisirayeli kwinjira mu gihugu cy'isezerano yababwiye ngo ntibakaraba imigenzo y'abanyamahanga hari abagira pasika bakaja mu kabare kumbure bakavayo bagwanye hari abagira pasika bakaja muri bwate bakaja gukora ibintu bijya na bino ariko je no vuga nti igihambaye nuko umuntu amenya yuko ici imana yakoze cyose ku buzima bw'umukristo yagikoze ngo kizana ihinduka gy'imbere hanyuma abantu barabe mu bisanzwe tuvuze ubukristo uyu munsi ntitwovuga ko bufise inkomezi nk'uko bwabwirizwa kuba buri iya ibintu byose tubikora tukabishira mu buryo bw'imwemo ici imana yagombye kikaba kuri twebwe kikaduhindura isi yo hinduka tutarinze kubyibwira ubutumwa bure
asana kiruti Imana mvuga utumwa mu idini rya Islam ahanura abantu kugaruka ku by'Imana
mu buryo bubiri uburyo bwa mbere abantu nibagaruke vyukuri mu by'Imana ijambo ry'Imana ntabwo rikeneye inama kumbura abantu bashobora kwicara bakagira bagashinga ibinabiriya kimwe ari nk'ibi bya pasika yo kuzuka iri ya pasika y'abayahudi yari kwiye kuba ari kurikizwa gushika n'uno munota nk'uko tubona ariko byari bimeze mugabo ico uhoraho atavuze ico abavugishwa n'Imana batakoze abantu barakwiye kucirinda kuko ico kintu kizanira amahonero abantu ntakundi ikigira kabiri nuko abantu twogerageza cyane gose kwibuka uno munsi maze tukibuka na bino bintu byabaye kuri uno munsi maze tukibuka nk'ibi bintu farao yigira imana ku isi yigira igitangandara yigira agahambaye ku isi abantu bakibuka ko uno munsi uhoraho imana rugira byose yagamye agaragaza inkomezi ziwe ku bantu bose bigize bitangandara ubwiye kuraba uno munsi nk'izi ngorane dufite za coronavirus uravye uno munsi abantu bose dusigaye tungana kwisi abantu kare mu misi yeze abantu ntibangana hari abaja hejuru bakavuga ko batongana nabandi hari abantu bavuga bati twebwe ni twebwe twebwe bami bisi twe tuganze isi twe turi bihangange ni mugabo no munsi urabona ko imana irashobora gucunya abantu bose bakarira amwe amosozi akaba amwe bose bagaca bugufi bose bakifuka ibitambara bose bagakaraba bose bakugaranirwa mu mazu byose ivyo urabona ko uhoraho ni kugira ngo abandanye kwerekana nka bimwe yereka farao yuko ari umunyabushobozi rero abantu bame bibuka ubushobozi bw'uhoraho imana rugira byose birinde kugabitanya no gucumura mura
Patri Paul Butoyi ajeje ubutumwa bw'inyigisho nkomeza kwemerana ndera mutima muri diocese ya Bujumbura ahantu abantu kwizigira ubuzima budahera abakristo rero ngo kwihambirira kubikorwa byiza mu guhimbaza umunsi mukuru wa pasika
no kwizigira bwa buzima budahera turafisere iyo tuje ubuzima bwacu ngo hakwisi burafisi intumbero tubuga bugamije bwa buzima bw'imyaka yose bwa buzima ku mana kuko ijuru ryaruguruwe mu izuka rya Yesu Kristo kandi wa mbere yashitseyo amaze kuzuka kugira ngo adutegurire ibanza natuzogene tugende tumugana cyo ni cambere ica kabiri nuko kubera iyo ntsinzi ya Yesu Kristo natwa abakristo duheza tukihambirira kubikorwa vyiza ikokwa vyiza nijo vyerekana ko vyukuri twazutse wahora afite inzigo uwundi akamukunda watabwa ari kuri ruhunda kamuri kurira wahora mu kinyuma kakivamwo cyukuri akerekana ko nabaye muzima Kristo ni muzima nanje ndi muzima kuko ico nshira imbere ari urukundo ari neza kandi nkabikorera umuvukanye ndamufasha ku mubiri no ku mutima gutyo rero bimwe byahora bituboshe aramaca ku nibindi tukabigwanya tukabitsinda twishimikije intsinzi ya Yesu Kristo kuko pasika ni ubushariho gishasha cyabonetse byahora bidutera ubwoba byatsinzwe inabi yatsinzwe none twihambirire ku neza dukora ibikorwa byiza cy'urukundo bifasha abavukanye kulema haba ku mubiri no ku mutima nijo rinzumano rero nagira ngo mbira abakristo aho bari hose bemena Kristo yapfuye akazuka hanyuma tuko yazutse twemera kuzukana nawe hanyuma twamiza agatima ijambo ry'Imana itubwira kuvyijuru ntitwumire kuvyisi ari amafaranga ari amatungo barakajyohera mubiri ari ubukuru ivyo nijo kwisi na kuvyumira ko ariko twumve ko ukujyoherwa kwacu ari ku kugamurikira Imana ubukuru bwacu ari bwo gukorera abavukanye tubafasha mu mpande zose z'ubuzima bwabo ika twumve ko cyukuri hari cyahindutse kubera pasika itubwira intsinzi ya Yesu Kristo itubwira umwizero ubuzima bw'imyaka yose itubwira ko ijambo rya nyuma rifiswe n'ineza n'urukundo
akaba ari no ngaha duce dusozera ikiganiro isonejo bw'Imana cuno munsi ariko turabira hamwe umunsi mukuru wa pasika insiguro yawo uko bamwe n'abandi madini atandukanye bawuhimbaza hamwe n'itandukaniro canke isano riri hagati y'umunsi mukuru wa pasika ya Yesu Kristo hamwe na pasika y'Abayahudi reka nshimire mwebwe mwese mwari mugiteza abiri ndabipfurize kugira mahoro y'Imana aho muherereye no guhimbaza umunsi mukuru mwiza wa pasika kubayemera kiganiro mwagiteguriwe nanje Lydia Gahimbare nkaba ndabasezeye naho ubutaha
isobanuro y'ijambo ry'Imana isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio isanganiro